Turashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vy'uno munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga kigiye kubashikira ku bwa Geoffrey Mutagoma na Ingenieur Cornelius turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Kino kiganiro rero mugiye kucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi, abatwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM y'ijwi rya Amerika. Ijana na kane ni ibice bitatu kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse ya Facebook yacu, Instagram na Twitter ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshutse bakunze mwakoze kuba ku isango ni saa 10 kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no mu Rwanda. Ikiganiro ni muri isanga. Muri isanga rino munsi turagaruka kukunge na barwayi bafashwe ku mavuriro atandukanye yaba ayo mu ntara zo hagati mu gihugu cyo Burundi canke ku murwa mukuru w'ubutunzi I Bujumbura n'amashamwe atandukanye cyari ko arakora. Umutumire aza kudufasha gutahura uko vyifashe ku rubuga ni Armand Ijimbere yatanguje ishira hamwe na Cham Africa. Armand ni na Cham na Cam.
Na Cham Africa.
Ni ishamwe rero rifasha abarwayi bice mu migambi yayo itandatu: Gemura, Remesha, Kina, Kira. Umugambi wo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufasha mu vyinyigisho. Armand Ijimbere ari mu rugendo rw'akazi aho I Washington DC. Turi kumwe muri studio y'ijwi rya Amerika. Armand, ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kwitaba ubutumire bwacu.
Mwakoze cyane ku ngomera.
Ego, Amerika ikwakiriye neza.
Ego, neza cyane, turashimye.
Nuko rero turagaruka ku byino shira hamwe ico rikora, ibikorwa bitandukanye muri komora akora ku rubuga. Ariko iri jambo wumvise ko nabanje kubaza ngo ni na Sham ni Kam, ni jambo tutamenyereye cyane, risigura iki?
Na Sham ni izina ry'Igiheburayo. Mu Giheburayo bavuga ati Naham. Mu Gifaransa ni compassion.
Kuvuga impuhwe, kugirira impuhwe.
Impuhwe.
Hanyuma na Sham Africa, hariko aka Afrika ariko mukorera mu Burundi. Ryatanguye gute?
Na Sham Africa ni ishyirahamwe riri mu Burundi, mugabo rifise imigambi yo kwiragira mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Rifise umugambi wo kuja mu bindi bihugu vya Afrika kuko ikibazo c'abantu nikora bagwariye mu bitaro vya leta ntikiri mu Burundi gusa, ni kibazo kiri mu bihugu byinshi vyo muri Afrika.
Hanyuma na Shamaga Armand, mu Burundi ryatanguye ryari ritangura gute?
Na Sham Africa ryatanguye mu 2019, aho nari maze igihe kirekire ntaba mu Burundi. Nsimbiye mu Burundi kuramusa inshuti y'abagenzi, niho nashoboye kubona icyo kibazo. Ndabona yuko mu bitaro bya leta hariho abantu benshi usanga bagwariye yo mugabo, ugasanga baragira ikibazo cyo kufungura, baragira ikibazo cyo kuronka imiti ikwiye, baragira ikibazo cyo naronka abantu babagwaza bivuye ku bukene usanga buri mu bantu, abandi ugasanga n'abantu inshuti imiryango yabo iri kure iri kure y'igisagara cha Bujumbura ibyo byose bikoreke biri hamwe bigaca bituma abantu babaho ubuzima batarakwiye kubaho mu mwanya bagwaye.
Uravuze ati umaze gutahuka mu Burundi wabonye ico kibazo aho wabibonye harihe ku murwa mukuru hari hagati mu gihugu ni kibazo gikwiragiye hose cyane.
Igihe nayibona yari ku murwa mukuru wa Bujumbura igihe kimwe ninjiye mu bitaro yari muri Clinique Prince Rwa Gasore umurayo n'abasore babiri bari bagwaye baramaze igihe kirekire bagwaye ndababaza ati amakuru yanyu ati ntibimeze neza atego nibyo ndabona ko mugwaye ugaho baca barambwira ati iruhande yo kugwara turafise turashonje bambwira yuko bamaze igihe atakintu cyo gufungura bafisa bongera bambwira yuko n'imiti ari kibazo gikomeye urumva bararonka ama ordonance mugabo hari imiti utegereza kwigurira kubera ububabare barimo bari bagwaye indwara ya kanseri barabantu bari barihebuye ku buryo umwe muri we yambwiye ati jewe iyo ngiye iyo hageze ko ndyama nsaba Imana yuko nohera mu itiro kuko ububabare ndimwo ntabwo ni bwinshi cyane icyo kintu rero nico kintu iryo jambo niryo ryampakurukije ndavuga ati ibyo bintu birabaho hari umuntu ashobora gusa tugiye kuryama dusenga dusaba Imana yuko twogira ijoro ryiza iyo tuba hafi turyamye hari abandi bantu basaba yuko ahubwo muri iryo joro nyine bokwiherera mu gitanda kuko kuri bo bisigura ko ari akaruhuko mu nyuma rero nababwira ati ndabasabye nimuze musubire gusenga ibyo bintu ati reka jengerageze gukora igishoboka cyose kugira mumeregwe neza cya ndatangura ngenda hirya no hino ndabaronderera imiti ku bagenzi mu mafarumasi ntangura no kuja gusaba mu maresitora byavyo kujya baba batariye nkasaba abanye na maresitora bakavuga ati nta kibazo ndababwiye iyo ndabitwaye gutyo ntangura kuzandagenda ndaba abo basore babiri ndabashira misi yose iyo miti ndabashira kuko bari bakeneye ama morphine nayo yari wari umuti uzimbye nongera ndabashira ibyo kurya uko abandi bagwaye rero babona nzandaza misi yose bakacavuga ati ryo muntu twamwigera natwe arasho hari igihe iyo dufasha ibibazo turimo kwitorera umuti hanyuma inyuma yaho niho baza baranyegera nca sanga ari ikibazo si bahe bantu babiri gusa ahubwo n'abantu benshi bagwara bakaja muri ibyo bibazo bivuye ku bukene bw'inyishu ugasanga umuti wa bamwandikiye umuti mugo umuti wa mugoye kuronka kandi nawe yoronka umuti awuriye awufashe atariye urumva yuko atakintu kinini uwo muti uza gufasha abantu ugasanga amazi igiye kirekire ari wenyene na n'umugendera ugasanga nibyo byose n'ibintu bituma umuntu yihebura yumva ko ari wenyene ibyo byose bikore biri hamwe bigaca bituma na wa muntu atamererwa neza gukira kwiyo guteba gufata umwanya muremure nkuko bitari bikwiye kugenda.
Yego turaza guca tugaruka utubwira inyuma yabo basore babiri ngene bavuye kuri babiri abushitse kufasha ubu naho bikorera ibyo bikorwa byawe bitandukanye ariko reka tuje ku mirongo ya telefone kugira ngo twakire abatandukanye. Geoffrey turafise Moses. Yego
karame
Moses ikaze ku ijwi ry'Amerika. Uherere ga Moses
ndewe ndi Nyanza mu majepfo ndi mu Rwanda.
Nyanza amajepfo y'u Rwanda havuga iki?
Havuga bijyanye n'ubuzima reho mba mbibona ukuntu leta yacu mbona rebe bishishikariza cyangwa n'imbaraga bibamo mbona biba bifite umukingi y'ireme ari umukingi uri hejuru cyane ari n'umukingi uri hasi cyane mbona bakora balance ku buryo umuntu yizuza bitagoye cyane cyangwa bidasabye ubushobozi bw'ikirenga hano mu Rwanda ndi niko mbibona.
Twakuzaniye rero ahoma ije imbere
nkagira ngo nyine numva bavuga ibintu bijyanye n'ubuvuzi numva wenda ari wenda nk'umuntu w'umukoranabushake cyangwa nimba ari umukoranabushake nkamubaza nimba wenda leta hari ikintu imufasha cyangwa nimba abikora wenyine ntabwo nabashije kubimenya nabonaga ari incamake nyine nandi ntangaho komenti mbega ndandika nk'uko nabonaga mwagandi
urakoze ugira umunsi mwiza reka ije imbere atagusubiza
ego ego leta iradushigikira cyane mu migambi yacu yarashowe no guduha cyo partnership
ufatikanya gufashanya
turafashanya cyane muri ayo ma programme yacu ndaza kuyaba sigurira mu mwanya uri imbere ego ntavyo two kwishoboza ibintu nk'ivyo navyo kwishoboza mutari kumwe na leta
ngira ngo aratomokewe hanyuma rero nuko uragiye kuri clinique prince ni prince Regent wagiye ko
prince
Louis wa gasore uye n'abasore babiri bababaye wacu utangura rero kuja muri ayo ma restaurant aho bafungura abantu rabo ivyasigaye jura sabusaba watanguriye kuri babiri ubugeze kuri banga ufasha
twatangura kuri babiri mugabo ubu ni benshi ni nibaza ko nobanza kuvuga ukuntu tubashigikira ima programa yari yo kugira canda abantu ibiharuro
turaza kuyagaruka ko vyirambo ari kubanza duhe muri rusangi abo mufasha baba bangana gute
ego umva nko kuva mu 2019 hariho abagwayi bacu bangana 1997 bamaze kuronka imiti misi yose turagaburira turabaha icyo bita breakfast capite de gene abagwayi bangana 120 abagwayi 3,601 baramaze kuronka baramaze kuremeshwa kugwazwa abana bangana 3,676 barashigikirwa muri programme yitwa Kina baramaze gushigikirwa abana 472 twarabasubije ku ishuri abo nabana babagwaye bacu bari bahebye amashuri abafasoni igihumbi 465 baramaze gushigikirwa abo nabahuye n'ibibazo bifatiye ku gitsina bahohotewe hanyuma abagwayi abantu bangana 4,560 baramaze kuba sensitized baramaze ku
gufashwa mu byo kwikingira
COVID 19 no kwigishwa ibyerekeye isuku turamaze mu by'isuku nyene turamaze gutanga amasaha unangana ku 331,590 mu bagwayi bacu hanyuma hariho abahoze arabagwayi muri abo bantu aho nikora 180 bamaze kwigishwa imyuga itandukanye ibafasha guca bava muri kwa kwitwa na aho nikora ahubwo ubu bagashobora kugira icyo bifashije n'ababo kugira ibintu bimwe bimera neza hanyuma turamaze gushiraho ni nk'amakoperative 12 ari muri abo 180 bigishijwe imyuga ubu bariko baraca amafaranga
hama ivyo vyose mubikorera ibujumbura gusa canke muri hagati hose mu gihugu hatandukanye intara mushika mu nizinga
ubu anye igihugu kiracari gitonya turi ibujumbura mugabo hariho nka programme yo kugaburira abagwayi bacu yatanguye no gukorera mu ntara ya Kirundo turi muri Prince Regent Charles turi muri clinique Prince Louis wa gasore turi muri na muri hôpital de Kirundo
nuko reka dusubiye ku mirongo ya telefone Nestor uratwumva uherere hega Nestor Mm. Nesto uherereye he?
Ibujumbura mu Burundi.
Ibujumbura mu Burundi. Ego twagutumiriye uno munsi Armand ije imbere yatanguje ishamwe na Sham Africa rifasha magwayi mu bisata bitandukanye akabazo canke intererano.
Intera no yibanze. Nimo kumbona naho ntembere ya Bujumbura. Kumbona kuzirekeye amagara y'abantu.
Ubandanye uvuga turiko turakumva twanka kuguma twitabira kugira ngo tugutware ivyumviro ntitugucireme.
Nerano yanje nko kuri leta y'ubu kubijanye n'amagara y'abantu ndabona brema bitayeho kubicanye n'indwara ya malaria baratanze imisehetera mu gihugu cose. Iyo ngingo turayishima ye pa yiburundi kuba yaratwiyumviriye ko nk'abanyagihugu bose ubumuntu arajya mu musengetera atarangorane ufise famiye y'abantu abatanu babiri bahwanira mu musengetera kubana umugore n'umugabo ku musengetera umwe musengetera itatu nayo urayibutse kari yindi gatatu kandi iyo barati musengetera akara mwo musegetera nico mbona murakoze
kugira umunsi mwiza kutubwira uko ubona igisata cy'amagara y'abantu nabacitaweho na leta ngo mu Burundi kugira umunsi mwiza Nesto Kwizera Lucky ari Kwizera Lucky na uratwumva
ndawumva
uherere he Lucky
ndi majaru w'u Rwanda mu karere ka Rurindo mu ndya buyoga
Rurindo havugwa maki
Rindo na mahoro na kazuba kamaze iminsi kava
ikibazo cawe rero ikibazo cawe canke intererano ku mutumire twagutumira uno munsi
umutumirwa na musuhuje
arakumva
ndabasuhuje
abantu bafite ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo kwitakuva rwaye na cyishikarizwa nabo cyane nkabashimira cyane kuko amagara y'abarwayi abakeneye kwitabwaho cyane ese ndibaza ni hari inkunga wenda bahabwa na leta ese babasha gukorana na leta gukene gute babasha gukorana n'igihugu ese barakwirakwira mu bitaro byose wenda dusanga nko mu Rwanda igihe usanga hari nk'imiryango ifasha abarwayi nko kwa muganga abarwayi badafite kivuri badafite abarwaza ese nabo bakora mu buryo bwo kuba wenda bafasha abarwayi badafite abarwaza wenda bakabagaburira cyangwa se rimwe na rimwe hari nk'abantu babura ubwishyu ese barabafasha mu kubishyurira nicyo kibazo nagira ngo mbaze.
Urakoze cyane Kwizera Lucky. Harimo tumwe mu tubazo Armand yari yasubije ariko reka tumureke akwishura kuzi utari wagarutse kwego.
Ego leta iradushigikira cyane. Navuze yuko dusanzwe dufise n'amasezerano aduhuza biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe n'ubushikiranganji bwa solidarite
gufatana
mu nda ego ahubwo mboneye n'akajyo ko gushimira leta kuko mu bikorwa dukora buri munsi baratuba hafi ibyo si ibintu woshora gukora mutari kumwe na leta kuko nk'iyo nk'ubwo bushikiranganji bwo gufatana mu nda nibwo bushikiranganji busanzwe bwitaho bantaho nikora hanyuma mu bitaro naho ibitaro birabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu urumva kuva tubegereye tukababwira ico cyumviro baracumvise cyane bongera baraduha n'ahantu dukorera baraduha n'uruhusha rwo kwinjira mu bitaro kugira tube hafi abo bagwayi bacu.
Hama yavuze mu bitandukanye kumbe tucatu bigaruka ko kuri ya migambi yanyu itandukanye ko arakabazo kanyuma ahereje ko nshaka ko wishura imbere ko tugaruka kuri iyo migambi yabagira ati mbe mu byo mufasha harimo kubarihira hariho ikibazo cyakomeje kuduga mu bitaro bitandukanye ugasanga abavyeyi baravyara baribaruka ariko umuvyeyi yaza kwibaruka bikamunanira kuri hayo mafaranga umwana akaza gukurira mu bitaro abo bavyeyi abatandukanye binanira kuva mu bitaro murabakuzamo
mu Burundi abavyeyi bavyara ku buntu
ariko hariho abusanga
hariho abantu usanga bafise nk'izindi ngwara nibyo gasanga harageze yuko asohoka ibitaro ugasanga arafise facture iyo facture ugasanga kwera uburyo bukenya nashoboye kuyiriha twe nka nashama Afrika nituragera kuri ico kintu kuko nishira hamwe rikivuka mugabo kiri mu bintu twipfuza yuko igiye kimwe twoshika ko kuburyo iruhande yo kubafasha muri ama programming ira cyansigura mu mwanya abo badashoboye kwirihira kugira bashobora kuva mu bitaro bashobore dushobora kubashigikira nabone kugira ba pave mu bitaro
ego nuko ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro muri sanga muvise twatumiriyemo ama ijimbere watubwire rero imigambi yanyu itandukanye ningahe mukorerako
imigambi ni imigambi itandatu ya mbere niyo kuronsa abagwaye bacu ikintu cyose ikintu cerekeye akayiko mu gatondo kuko hari abantu benshi bagwara ugasanga no mu gatondo nashora no kuronka ubwo buyi turabo baronsa tukongera tukabafasha ikintu cyose cerekeye isuku isuku mvuze agasabuni mvuze impuzu mvuze amashuka hanyuma iruhande y'iyo programme hari hiyo kuremesha
iyo yitwa gute
itwagemura
iyo gemura muronsa akayi abagwaye mubatora gute muramenya ati kanaka nyimba Diane kanaka canke wundi mutagoma hariya anye ubona uramurabuka avuga ati akeneye uyu uriya nawe akeneye amata uriya nawe akeneye iki mubitora gute mutora gute ico mubaha nabo muko bababangana
urakoze guco kibazo ukuntu dutora abo gushigikira ubwa mbere dukorana n'ibitaro ibitaro hariho ico bita service social umugwayi iyo yinjiye ibitaro nibo bantu bamumenya ubwa mbere hanyuma natwebwe bakaca batubwira ati hari umugwayi yaje ukuntu tubacagura rero haba harimo abana haba harimo abakenyezi bibungenze haba arabatama harabo twita person unique uwo ni wa muntu atancuti nimwe afise ngaho ari Bujumbura bivanye n'ahana agwariye abo bantu turabise benshi usanga ashobora kumara n'umwaka wose atanu umuntu n'umwe aje no kumusuhuza hanyuma ubwa gatanu nibimuga abantu bafise ikibazo cy'ibimuga
abamugaye
umugata
ico cyayi mukibaronsa kuva imisi indwi kuri indwi
yego tubironsa imisi yose ubuyi turaho ubuyi imisi yose mu gatondo
mukabaho ubuyi gusa nimba tarakabanga kukubwira ngo ushobore kuronsa icyayi abagwayi utanga mu bitaro bingana gute
muri bitatu muri umwanya mugaho twipfuza kwagura igikorwa ho kuko ni benshi baba babikeneye yego
amafaranga yarataye agaciro hamwe n'ahandi ugasanga ibintu byaraduze ibitaro bitatu mugenda muratanga icyayi atarakabanga ni leta y'u Burundi baronse izo fashanyo
turafise nko nabwiye leta y'u Burundi iraduha uruhusha rwo kwinjira mu bitaro tukakorana nabo bagwaye bacu hanyuma ibyerekeye uburyo turafise aba partenaire abantu batahuye ico gikorwa hariho ama organisation hariho nabantu ku giti cabo bagira ico bashigikiye gukurumva ni gihogwa gisaba uburyo bwinshi
imbere ko duca tuja kuri iyo migambi yenzi tubanze twakire umusaza ngeze ndore umusaza
amakuru
turakomeye witwa umusaza canke nako witazira
niko ngeze ndore jambo nitazira umusaza
kweri ko witazira umusaza none ugenze mu busaza
ni byiza ibitekerezo by'abasaza bahora bifite intego bikuze nyine
reka tuca twumva ibyo utanga akabazo kawe cyangwa intererano ku byo turiko turayaga kuno munsi
mbere na mbere ndashimira umutumirwa ko baje kutubwira dishi byiza kandi nkabashimira yuko babafasha n'abarwayi ariko se nkamubaza nk'ikibazo nibazaga n'undi wese yakwibariza kuko iyo tubari nk'ikibazo hari n'uwo tuba tubarije utashoboye kuba yabona umwanya arabona hakorwa iki kugira ngo noneho bitazadohoka kuko hari igihe umuntu afashe umuntu noneho bigasanga biraduhutse none se ko imundi mirimo ya mbere imirimo ya nimihesha agaciro ya mbere haba hakozwe iki kugira ngo ntibizaduhoke ese n'ubundi bazakorwa iki kugira ngo noneho nabo hasi mavura hatari mu bitaro bikuru noneho babone ubwo babo bafashwe kandi atubwiye n'uburyo n'abafashwe uburyo batoranywa kuko hari igihe umuntu aba yifuza ko yafashwa kandi wenda ari icyo afite ariko wenda ugasanga wa wundi ushobora ubufasha bwa nyabwo nabonye umwanya wo gufashwa batoranywa gute kugira ngo bafashwe.
Urakoze umusaza.
Murakoze musaza kuri ibyo bibazo mubajije. Hari icyo nayemejeje kwishura. Murabajije ati none mubatora gute abo bantu bo gufasha. Abantu bo gufasha navuze yuko nabana n'abakenyezi bibungenze n'abatama abantu bari mu myaka ya bukuru n'ibimuga abantu bose ikibazo cy'ubumuga hamwe nabo twita personi ni kusanga ni wa muntu nta nshuti nta mugenzi amuseruka nta muryango uri hafi umuseruka kugasanga wa muntu ari wenyine abo nibo bantu nibo priorities zacu mugabo hariho n'igihe bishika tugashigikira n'abandi mugabo abo bamaze gushikirwa hanyuma murongo murabaza ikindi kibazo ati none ni iki mukora kugira ibyo bintu nibize byame gucyo turafise umwe mu migambi yacu iyo abo bagwaye bakize turafise ikigo duheruka gushiraho aho tuca tubatwara tukabigisha imyuga kuko urumva ntushobora gufasha umuntu ibihe byose kandi ugiye kuraba kimwe mu bibazo gitera bituma abo bantu baza baragwara usanga n'ubukene ni kubera wa muntu atashobora gufungura neza ni kubera wa muntu atashoboye kuronka umuti yangwara ikazirakura buke agaza kwinjira mu bitaro yarembye rwose rero ugomba gufasha kugira icyo kibazo kiveho utangura kwiyumvira ikintu wokora kugira ugabanye ubwo bukene buri mu bantu ni navyo tuca dukora ico kigo gishasha citwa twagitaziye nje mu bandi tuca tubatwarayo bakiga hari abaja kwiga ivyerekeye ubudandaji entrepreneuria abandi tukabigisha ivyerekeye ugushona hanyuma iyo bahejeje kwiga tukaca twongera tukabashigikira nk'abize gushona tukabaha nk'amamashini yo gushona abize ubwo budandaji tukabaha umutahe mutonya bakaca basubira iwabo muri ico gihe baca batangura kwinjiza amafaranga maze kwinjiza amafaranga naho yumva umutwe umenetse arashobora kugenda kwigurira umuti
ako muguba mu biruka inyuma none ga ama urumva ikigo c'imyuga mwashizeho hariho gemura ariko hariho ikindi kibazo gikunze ku nuko mvuga ngo gikunze cakunzwe kuvugwa n'abumviriza ijwi rya Amerika iyo dutanga ibiganiro bishimikiye ku magara y'abantu bakemeza ko bamwe mu baforoma n'abaforomakazi batabafata neza ku bitaro ugasanga nk'umuvyeyi yabyaye aho kumufasha kwibaruka ngo amuherekeze muri urwo rugendo baramukarira rimwe na rimwe bakamubwira n'amajambo akomeretsa iyo myidogo hariyo murabona nka mwebwe muri ku rubuga nimba bamaze kuyibona hari imigambi itandukanye muyikorera ko kugira ngo ubucuti buri hagati y'umuforoma n'urwaye buze bwisununura gusumba ko buba buri
ariko navuga mu Burundi ngo nta urisato ngo
idahiza
ibyo ntibishobora usanga biriho mugabo si byinshi kandi n'uburongozi bw'ibyo bitaro ibitaro baraza baragirisha amanama abakozi bakabakundisha akazi kabo bakabibutsa ico barahiriye ego hanyuma natwebwe hari ico tubonye twegera uburongozi bw'ibitaro tukababwira hanyuma mugabo kenshi problema bama baca babikurikirana hanyuma ico ari uwo muntu ari uhanwa gahanwa cyangwa ari uhanurwa gahanurwa
nta mugambi uriho rero gukora kuri ivyo mufisemo
oya
inyuma ya gemura n'inyuma y'imyuga irundi mugambi ni wahe mukorera ko
ego hariwa ukurimesha abagwayi nabwiye yuko nivyo urashobora kumuha umuti ukamuha ibyo byo kujya mugaho ugasanga wa muntu n'umuntu ari wenyene n'umuntu yihebuye tuvuge imbere yaho umujyango nta kutagize kugira umufashe baragurishije gatongo baragurishije dutungwa haragera igihe wa muntu ababera umuzigo iyo yamaze kubabera umuzigo urumva baca babihereza imana wa muntu ugasanga ati ukacusanga ari mu bitaro mbwaramaze igihe kirekire nta ncuti nta mugenzi nta muntu amuseruka ko twebwe ico dukora muri yo programme yo kubaremesha turafise abantu babegera buri munsi muri abo harimo nabakorera bushake hakongera akabamwe naba nabo muri na Sham Africa turafise aba psikologe bize ego babegera buri munsi kugira umugore ntigere yumva ko ari wenyine aho buyumve ko naho ari mu bibazo arafise uwundi muryango
yego tukubitire kandi ku murongo wa telefone twakira Iranzi ikaze ku ijwi rya Amerika uherega Iranzi igisagara cha Bujumbura ga telefone kawe turizera ko tuza kumvikana neza twumva ka tameze neza cyane ariko akabazo kawe canke inyererano
inyererano kubijyanye ne kubabwirira ndabona ari amagira amwamwe ushobora kwiturira ukamenya niba kwitari no nk'umurwayi kwa kumwa kuhiri kachani chale kari haba ganga bada kwa huku mirenga ngari kumwa lino kwa hali hangu nikana hali kumabule ya reta mgao kwa huku kwara nituwele ya reta kwa kwa kire mireta
aho biramaze kugushikiraga Iranzi kubwawe ubivuga wifatiye hari ku bitaro by'Ubujumbura hagati mu gihugu canke
hagati
mu gihugu reka tumuhe micro armo yari yaciye ku masonga gato twumve ko ari ikindi ashaka kubirenza kurakoze Iranzi Bujumbura
kuri ibyo ni umwe nabuze ati nta mwongo uri satongo udahizwe nibaza yuko nk'ibyo bintu bishitse si byiza guca umuntu ahora ibitaro biba bifite urongozi no kubegera mukababwira ati hari umuntu ari umuganga naka cyangwa umuforoma naka ntiyanyakiriye neza nkuko nababwiye ibitaro biraza biragira amanama n'abakozi babo bikabibutsa umuhamagaro wabo igikorwa cyabo urumva ari nk'uwakoze iryo kosa hari amategeko abahana ariho mugabo urumva uciye uhora ntavyo bazobenye no bahanura yuko boza barabimenyesha ari ufashwe nabi akabimenyesha abarongoye ibitaro kandi azi yuko bazokurisha uko byose kugira umuntu atunganirizwe
yego turase na Abdullah Hamid Nyandwi Abdullah Hamid kaze ku ishuri rya Amerika no muri Isanga uherere hega Abdullah Hamid
gende mu Burundi
akabazo kawe canke intererano muri Isanga rino munsi
akabazo nashaka kubaza umutumire nshaka kumubaza kenshi hariho amahopitali usanga arimo abantu nk'abajya bakira abantu ugasanga hari abantu batita abantu cyane hanyuma ugasanga abantu benshi bakunda kumererwa nabi cyane kubera kutitabwaho cyane no kwakirwa mu mwanya uba ukenewe nshaka ndamubaze yuko nta itegeko rirategekanye ibihano by'abo bantu batakira abantu bari bategerezwa kwakira bajejwe hama akabazo kagira kabiri hari ibitaro byinshi usanga bifise ibikoresho bidakwiye ko nk'ibyo ubundi narumvise n'ibitaro by'Igitega bavuga yuko bidakwiye ibikoresho kandi ugacira ibitaro n'ibitaro by'Igitega ku mugwa mukuru wa politiki kuba bidakwiye ibikoresho umengo ni ikintu kiba giteye isoni cyane kugira ibyo byose baba hanukire leta cyangwa bategeka n'iki kugira amakitaro n'ibintu bikwiriye byavuze nashaka kubaza.
Urakoze cyane. Ugira umunsi mwiza Abdulhamid.
Abdulhamid nushaka icyo kibazo nagira ndamwibutse yuko hajya imbere yuko uwo muganga hariho hariho ibintu wemera hariho amategeko ari no mu baforoma hariho amategeko abagenga kandi ayo mategeko yose nayaza akingira umugwayi no chansuramo bigeneye nabwiye uwo twa narimejeje kwishura yuko iyo babonye yuko bariko barakigwa nabi ibitaro hajya biba bifise uburongozi no kubegera mukababwira ati umuganga naka canke umuforoma naka ntiyatwitayeho neza ntiyatwakiriye gutya na gutya na gutya. Ndazi neza yuko uburongozi bw'ibyo bitaro aho bari buri hose ndazi yuko ataco batazokora kugira babatunganirize kuko nico bazinduka kwazi bagiye gukora.
Hanyuma ku kibazo naho ngo cy'ibikoresho bike usanga biri mu bitaro bitandukanye Gitega n'ahandi cyo kibazo muri mushame ryanyu murakizi cifashe gute ibitaro bihagaze gute mu by'ibikoresho n'imiti.
Icyo kibazo ntaco narinzi naco kuko twebwe ntidusanzwe ntidukorera Gitega nababwiye ko turi Bujumbura turi muri tuka na n'intara ya
Kirundo
Bujumbura
aho mushika bimeze gute isuku ibikoresho mushitseyo muravuga muti nahantu wakwiriye kuba umugwayi
ego baragerageza mugabo no kuyibuka yuko n'igihugu cacu nta buryo turi mu bihugu bya mbere bikenye ku isi urumva ico kubura ibikoresho si kibazo kiri mu Burundi gusa ni ibibazo biri nko muri Afrika hose nibaza yuko uko dukora ku igihugu gutera imbere niko n'ibintu bizoza bira ibyo dufise tuzoza turabironka. Yego.
Turagaruka rero kuri ya migambi itandukanye gemura mwatanza kayi hari ikigo cyo kufasha mu by'imyuga kuba babakirutse hariho umugambi wo kuremesha uyundi mugambi nyamukuru na Shama Africa ihagaze kunywa.
Turafise n'umugambi wo kwitaho abana bari mu bitaro hajya dufise ubwoko buri bw'abana mu bitaro hari abana usanga bari kubera abagwaye turafise n'abandi bana usanga yaherekeje umubyeyi ugasanga ntawafise uyo murabiro w'umwana muhira nk'uko mubizi bitaro si ahantu abana bakwiye kuba babona byinshi batari bakwiye kubona ku myaka yabo bigaca bituma n'inyuma y'ibitaro hari ikintu cononekara wa mwana asuye no kwishura ugasanga si wa wundi wa kera no gukurikira ugasanga biramugora muri turose programme rero aho turiko turageza kubaka indani mu bitaro nk'ubu turamaze kubikora muri Clinic Prince y'u Gasore ahantu abana bagenda bagakinira hari hamajuwe ofed umwana hajya no gukina birajana kandi ntakina gusa turafise n'abantu baca babigisha ari utazi kuvuga gafaransa kamenya kuvuga gafaransa ari utazi guharura gaharura iyo uwo mwanya azomara mu bitaro ntagumabona bya bintu bibi gusa ahubwo be n'umwanya wo kwiga wo kwiga utundi kandi n'umwanya wo gukina wo guhura n'abandi bana ibyo ni ibintu bice birafasha cyane kurujya mwana ari mu bitaro biramufasha gukira n'ingoga wa mwana nawe yaje aherekeza umubyeyi biramwibagiza gatonya ibintu yirirwa arabona kuko wabakomeye ni babana kare baraba birirwa birukanga mu makoridoro y'ibitaro turabegeranye kandi bica bibafasha no kubakingira izindi ngwara bashora gukura aho mu bitaro bataje bafise
mufata utwana tunganangana ngo ndukumvuze utwana nuko iyo tuvuze igukina no usanga ari abana batonya baba bari murafise imyaka mukorera ko
turafise abana bava nko ku mwaka gushika ku myaka 12 abone kenshi dukunda kuronka
nuko bimenye imana Jean uratwumva nawe
ndabumva cyane jana kwijana kandi mu gisagara cya Bujumbura
hagati mu gisagara cya Bujumbura turumva n'akaju kawe karongurutse basha
ndo mugabo cyane ndabumva neza cyane ndumva umenga hari mu bintu bitagenda neza nkuko twahora tuvugana
kandi uri kumbwira ko twumva ijana kwijana
okay ubu rero tuciye twumvikana neza neza na neza yewe hano bampagaje impande y'ibitaro bikuru kirinike nk'uko umutumire yabivuze ndamushimira cyane kandi ndashimira na leta yacu y'u Burundi nkaba mvuga nti mbega ko byakunze uwo mugambi bakawugira muri kirinike nta buryo bojya muri perenserega naho bakabikora nka kujya bari babikoze ikindi kigira kabiri nkaba mvuga aha mu gisagara cya Bujumbura hari ibitaro bikomakomeye bya leta ibishika bitatu nimba ntihenze hari iyo kirinike nyine hakaba na perensere rya shari hakaba n'ibyo bitiriye umwami Farede hose n'ahantu twama twatembereye cyane tugiye gusuhuza abacu bagwaye hari ingorane zimwe zimwe uhasanga nk'uko abagwaye usanga bagwariye hamwe ari benshi ndetse ukabona yuko bitameze neza nk'abanotera akamo rero mvuga nti naho bokora nk'uko nyine bakoze n'ibi bitaro biri ngaha hagati mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo no mu bindi bitaro byose bagende bajye baragira nk'uko ku buryo b'abana bato baronka aho bakinira bisanzuye mbere bakava no kuri iyo myaka 12 numvise umutumire yari yavuze bagashika no ku myaka iri hejuru hamwe uwo ari we wese yogira ukwidegembya neza mu bitaro nyakubahwa mumenyeshamakuru
urakoze ubundi aho kubitiza amaso mu bitaro bitandukanye ko wabidondaguye Roi Khaled n'ahandi hose wowe ubona gute gisata c'abagwayi bari mu bitaro cifashe gute aho ushikana amaso
ego cyane igisata mu gisata cy'abagwayi turacyafite ibibazo bikomeye sinzi ko twaba turi abarundi tutaratahura cyangwa tutaratahurana ugasanga hari nk'abantu babaye batonze bagatondesha mugabo hakaza uwundi muntu ajugwe nyine bagaca bamwakira kandi atararembye gusumba abo yari ahasanze ibyo bintu turabinegura cyane ariko cyane cyane bikunze kuba mu masantere de sante mato mato mu bitaro bikuru hoho baragerageza bakavuga bati reka dutondeshe umwe wese ku murongo bagahabwa n'inumero aho byofuma mugabo mu bindi bisata bya leta mu masantere de sante mato mato oya hari ikibazo n'abaganga kenshi na kenshi usanga badakwiye n'icyo kibazo bogukemura bakagikorera inyinshi
urakoze ugira umunsi mwiza ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo
ego namwe murakoze ndabashimiye
murakoze nituri kuri clinique gusa nababwiye ko no kuri Prince de Regent naho nyine dusanzwe turiho hanyuma twari twipfuza yuko icyo gikorwa twoshobora kwikorera mu ntara nyinshi kuko si Bujumbura gusa kandi ugiye kuraba abo bagwaye bacu benshi novuga nk'ibice 80% saba bavuye Bujumbura nabo bavuye mu ntara za kure za ruguru twari twifuza yuko nizo ntara zose twoshaka kuzishikamwe mugabo urumba nyishira hamwe racari nshasha ni ikogwa gisaba uburyo bwinshi turacabandanya turondera uburyo hijya no hino imana idushoboje biri mu byifuzo byacu yuko twoshaka gushika mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu
nuko ngira yatomokewe Innocent ikaze kujugya Amerika no muri isanga
kunda bonga cyane
Umwerewe gute ngaho utwumvuri hamuka butwumvuri hehe ga Innocent
Je suis un peu plus de temps. Hariho nk'abagwaye usanga nk'ibitaro bimwe bimwe bikikwije nk'imiti ukazisanga bamubwiye twe nk'akarorero n'iwacu mu kigina yumva hari ibitaro hari n'abaganga bagerereyereza usanga batabimenyereye ugiye kwitura nk'umuganga ngo akuvure usanga bakurumbitse nko ku ikomene ikomene ugasanga bakurumbitse mu ijenda aho usura umurwayi abariko arababa nicyenda naho usanga bakurumbika nk'ino mu bice bya Bujumbura bashobora nk'umugambi wabo ko wagura bagashika kure bagashika nyine uruguru iwacu kuko nk'ino rwe iwacu ho ibitaro biri hamwe hamwe biri kurewe na kure hari nk'uwo mugambi wiyumvirije n'imyiza cyane se nk'ino iwacu nk'umurwayi biragoye kugira afate nk'imiti baba bamwandikiye nk'ukavurira usanga ari byo kumanuka nk'ino nkasaba yuko bo kwagura nino urugo nko mu ntara iwacu bagashikayo
urakoze kucumvira cyane ariko ntaguciriyemo intara wavuze sinayumvise kuko wabanje kuvuga kuri mukanyosha mu nyuma uvuga kuri hagati mu gihugu ni hehe uvuga iwanyu aho uri kuravugira uri kuratanga
ndakomene nyabiraba umutumba kigena kubera nk'umurwaye akiye kwizera nko mu kigeno ushisanga bamurungitse ahantu bita imatana imatana ntizanga bamurungitse mu nyabiraba
nyabiraba ni mu ntara ni mu ntara ya hehe
Bujumbura rero hari komini nyabiraba
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza rero reka tumuhe akanya kwishure ego urumva ko umuse byinshi babarondera ko umuze bishobora
imana idushoboje tuzobishobora
ego
ego ikibazo ni nka kigenye nyene narimejeje kwishura ni ibintu twipfuza turipfuza yuko iyo migambi yacu ishobora gushika yaguka kuko nkuko nababwiye nk'ibice 80% z'abagwayi bacu n'abantu usanga bava mu ntara za kure umugabo ni ikintu gisaba gitwara uburyo bwinshi muri uyu mwanya turi kuma tudodora hirya no hino umugabo turizeye yuko tuzoshobora kwashika
urumva yavuze ivyo vyo guhererekanya abagwayi yava mu ijenda bakamurungikari ati navyo dushobora kava hari bakamurungikari urumva mugabo kongira ngo aratahura ko muri abo bamufasha kumbure hariho abafasha izo ngendo ndende bakisanga bari Bujumbura adafite no bagemurira ego turafite na Venus to Venus ikaze kujugya Amerika
naho neza
turaho turashima twaramutse turizera ko tuza no kwirirwa uherere hega Venus
Ndemerereye mu Rwanda ni mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisige ari byo mu mwita komine ndakeka ariko biba bigiye bimeze umudugudu ari cyo Gisagara umudugudu wa Kidandare
urakoze kudutembereza ukatubwira ayo mazina yaho uba Igicumbi akabazo kawe rero kwa Armand
nyine nabonye poste y'ikiganiro yumva ndayikunze ndavuga intereka nandike kumva ko murampereza ikaze nabyishimiye kandi reka nshimire n'abatumirwa numvise basobanura ibyinshi byiza cyane nyine nkanjye nk'uko ndi mu Rwanda abantu bita ku barwayi twebwe nabonye bigenda byoroha uri kubona niba umurwayi arwaye ari hafi kubera ko twebwe badukanguye kuva mu misozi mu micumba tukamanuka hasi mu gisagara aho abantu bose begeranye niho umuntu agize ikibazo arahita ahamagara imbangukiragutabara noneho igahita tugeza ahantu baba barubatse hafi mu gisagara yenda nk'ibisagara nka bitatu bihuriyeho bagashyiraho poste de sante noneho poste de sante katwe igahita igutabariza hejuru kuri nyine kwa muganga bakaza bagahita bagutwara ariko poste de sante baguhaye ubutabazi bw'ibanze urumva ko aba ari ibintu byiza cyane nyine rero niba aho ngaho mu Burundi abo bakimirwa icyo mbasaba niba hari abantu bagikora ingendo ndende uri kubona niba umurwayi agiye mu bitaro bigiye byisumbuye bitewe n'indwara ubushobozi bakagiye babuzana hino cyane bukegera wa muntu utuye hafi aho ngaho kugira ngo atajya kure uri kubona abantu baba bashinzwe kuba bamwitaho umurwaza niba agiye ari umwe hari abandi bakenera kuba bamurungikira ibyo ibitunga umubiri urabizi ko hirya no hino umuntu kuba ari ugutunga ubuzima noneho rero ugasanga ibintu byagenze neza
nicyo
n'ikindi nashimira gusa bakomeze ahantu hose abantu baturuka kureba bagira uko bajya babegereza izo mbangukiragutabara hafi cyangwa se bagenda bubaka ibyo bikorwa remezo aho ngaho mu midugudu hafi kugira ngo bahashyire n'abo baganga bakomakomeye cyane bajye bita kuri izo ndwara batagiye kure murakoze
ubwira umunsi mwiza yego Karemera na wowe turi kumwe ku ndi murongo wa telefone aho uherereye n'akabazo kawe
murakoze cyane nitwa nk'uko mubivuze Karemera ndi mu Rwanda Nyagatare muri make nkimara kubona insanganyamatsiko turi mwadutegura tuza kuganiraho byanshimishije cyane kubera ko ahanini abarwayi ni abantu ndetse ni ikintu twisangamo twese ntawe udashobora kurwara ariko akenshi ugasanga uburyo abarwayi bafatwamo atari uburyo babushimishije ubwo mpereye i Burundi nkurikije ibitekerezo bagenzi banjye bagiye batanga kandi si naho gusa buriya muri ibihugu mu karere k'ibiyaga bigari ni ibibazo gusa nk'aho duhuriyeho aho hari abantu bajya kwivuza bakajya kwivuza ahantu hakure cyangwa se hakaba n'ubucucike bw'abarwayi ari benshi abaganga ari bakeya ugasanga kubitaho biragoranye cyane icyo kintu rero impamvu ivuze ni ukubera ko ari ikintu gikunda kugaragara henshi kandi bibaye byiza haba nasabaga ababijejwe cyangwa se ababishinzwe haba aho ngaho mu Burundi ndetse n'ahandi aho ariho hose ko bagerageza bakongera umubare w'abaganga kuko i Burundi nagezeyo muri 2015 nasanze ikibazo cy'abantu barwara bakabura bo kubitaho kubera abaganga ubukene bw'abaganga ndetse n'amavuriro ari kure kuba ari kure nyine bigatuma n'abantu bahajya ari benshi kurusha abakozi bahakora cyangwa ari ikibazo gikomeye cyane kuko umurwayi aragenda akagera kwa muganga uko yaje arwaye bakajya kumwakira yarembye kurushaho kubera ko batabonye abahita bamwakira ako kanya ubwo rero n'igitekerezo cyanjye nkaba numva uko byagenda kose bagakwiye gushakisha uburyo ubwo ndavuga ababishinzwe ndavuga abatureberera baba bategetsi cyangwa se abayobozi kuba badushakira uburyo ki twabona serivisi z'ubuvuzi mu buryo bwihuse
urakoze cyane Karemera
buri ikintu kijyanye n'ubuzima buriya ubuzima n'umutekano ni ibintu biba biri hejuru y'ibindi byose
iyo
umuturage agize ubuzima bwiza n'iterambere bigenda neza
ariko
sinanenga gusa
gusongora
kuko icyo gihe nageraga i Burundi babonaje kuganira nabo bambwiye ko mu myaka yarashize mbere yaho byari bikomeye kurushaho bambwiye ko ari ikintu kigenda kigaragara kigenda kiyongera cyangwa se serivisi ko zigenda zigenda neza buhoro buhoro
ubwira umunsi mwiza Karemera yego dusa nk'abasozera ama programme yandi abiri asigaye muyo mukorera ko muri make naya
ego hariho iyo kuronsa abagwayi bacu imiti no kubafasha mu gihe bakeneye umuganga wo bita aba specialist atari mu bitaro asanzwe agwariyemo turiye barihira kugira abashobora kugenda kubaraba hanyuma baba gucyo abaganga bari muri ibyo bitaro bamenye aho bahera kugira bavure hanyuma programme yindi ni imwe nene navuze yo kubigisha imyuga iyo programme ikabishigikiwe na n'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika kuko nkuko nababwiye ikibazo kiriho ahanini gituma izo ngwara abantu baguma bamererwa nabi n'ubukene kugira rero umuntu atore inyishu kuri ico kibazo ni gufasha abo bantu kubigisha imyuga kugira nejo niyagwara ashobore kuzogira ico yifashije ntazisubire kwitwa ko ari ntawo nikora amaze gufungura neza amaze kwigurira wa muti amaze kurunka abana biwe ku mashure urumva birafasha hariho n'indi programme ya nyuma mereje ko niyitaho amashure y'abana babagwaye bacu kuko haraba abana benshi baheba amashuri kubera usanga papa cyangwa mama amaze igihe kirekire agwaye ibyo bwa mbere ntibifasha umwana kuko ishuri niryo kazoza kuwo mwana ikindi kintu kindi nacu ntirifasha uwo mugwaye wacu mu gihe azi yuko ati ndajyamye mu bitaro ariko abana banje bari mu ibarabara ibyo byose ni ibintu bituma n'umugwayi akira n'ingoga kandi ahandi nawo tukaba turi ko tufasha wa mwana wiwe mu kugereja azagire ejo heza
nuko rero turiko turasa nk'abasozera kino kiganiriro cuno munsi ivyo wadusangije wakoze uravye mugabo kugira ngo dusezerane neza uravye gisata c'abarwayi c'amagara y'abantu muga dufatire ku barwayi bari mu bitaro kuko nibo mukorera kuko nimugenda gukora mu barwayi musanze muhira mukora ku barwayi bari mu bitaro bitandukanye uravye gisata c'abarwariye ku bitaro bitandukanye mukora ko mu Burundi uko mwipfuza ko bafatwa uko bafashwe aho mugejeje gukora wo tanga kahe kajambo ko gusozera ku Burundi bwiza ufise abarwayi batunganya imitima bameze neza nubwo bababaye ariko bakumva bari mu gateka ka
hariho icyo yitwa slogan mu slogan yacu ivuga ati eseno niyo bashobora kwishyira mu kibanza c'abandi bizaba byoroshye gutora inyishu nsaba arabaganga nsaba ari inshuti zabo bagwaye umwe wese azoyige kwishyira mu kibanza c'uwundi niyo amara kwishyira mu kibanza c'uwundi uvuga ati mbega niyo abari jengyamye kuri ico gitanda nari nifuza ko ibintu bigenda gute na bari kunkorera ibiki niyo amara gutangura kwiyumvira gutyo inyishu zose zizoboneka
guhama ku barwayi nabo akajambo batekerenaka
bahumure bari kumwe n'Imana ejo kandi ejo ni heza
yego leta amashami atandukanye umuse ko babarindire ko byinshi wowe nta kajambo ufise ubabwira
yego leta ndasubiye no kwishimira ndahise nongera gusaba yuko bobandanya uko bari ko barakora kuko mbona ibintu ni biriko bitera biba neza kurusha mu bitaro hanyuma amashira hamwe yandi nayo ndahamagariye nabo kwibuka uwo mugu wabo bantu kuko nko mu Burundi nitwebwe twenyine turiko turakora ico gikogwa ndahamagariye yandi mashira hamwe yose kuza hamwe kuza kugira dushira ingufu hamwe niho tuzoshura gushika kuri byinshi
nuko rero Armand Ijimbere userukira ishamwe na Sham Africa tugushimire cyane ko nawe ngaha ku ijuru rya America muri Sweden kugira ngo dushobore kuyaga ugasura mu Burundi bajya bagwayi batandukanye muje kubaraba uzubabwire ko ku ijuru rya America muri Sweden kwa gatatu dukora ibiganiro bijanye no kungene bitahamagara yawe bazoba badukurikira aho bari ku musego canke batarenze cyane kugira ngo wumve ingene bitahamagara abantu tubatumira abatumire batandukanye babinonosoye uradutangira ubwo butumwa ryo kubitaro bitandukanye
yego me mwakoze cyane ku butumire mwampaye
kuzogira urugendo rwiza usubira iwujumbu
mwakoze cyane
nuko abandi dushimiye nimwe bwe nshuti bakunze mwe ko muratwumviriza muherereye ku mpande zine z'isi yose kuri mikoma ari kumwe na Joe Diane ni nahazo nabategure nongera ndabashikiriza muri isanga yuno munsi Geoffrey Mutagoma na Ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma mwako ibikora inka nibo batumye amajwi yacu abashikiraho mwariko muratwumva muherereye ku izina rya bagenzi bacu bose rero tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose mubandanye kumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye dusamiranira nako aho muherereye hirya no hino ku isi turongera hanyuma mu makuru azo bagezeho ku mugoroba.
Yo como te ma acá ya que la banda te wanje oh amahirwe kwisi uyo yameza amenyo muti mukundu kundishijwe nuwo wakunza arakwihakana akakwirahira. Oh no, no, so just so.